Amahiganwa abakinnyi b'Abarundi bari bitavye yahora yitirirwa akarere ka gatatu muri boxe ku mugabane wa Afrika yatanguye kuwa 12 ku kwezi ahera kuwa 17 ariko yahindutse mu mugabane wose wa Afrika championnat d'Afrique mu Gifaransa nubwo babuza amafaranga bariha bari bemeranije n'ubushinganje bujejwe inkino ko buzobikora imbere yuko bagenda nkuko bizigurwa na Eric Ndayishimiye atwari shire hamwe y'urukino rwa boxe mu Burundi
twarasabye leta kugira tuse guserukira Burundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri gabo za Afrika barashobye kutwemera abantu batanu mu nyuma tubona yuko batanu badakwiye natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege tumaze kuvyemera rero baca bemera yuko baca bashiramo n'uwi wabo muri ministere bakaba abantu 11 tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri Gabo twarashobye kuri ayo matike y'indege atanu hanyuma tuzi yuko leta izo turihira ibindi bisigaye tuca turaza kugira ntiducererwe ku murimo wategezwa kutuzana ngaho mu nyuma turanirira namwe batandatu basigaye inyuma turabura turarindira namahera turabura munyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari Havyarimana Ornella araronka medaille de bronze Daizeye Jamal araronka medaille de bronze twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministere jejwe inkino turabura niho twabona rero bo muri federation yo muri Gabo batubwira yuko twatevye kubariha yuko dutegezwa kubariha mbere barasokora na facture y'amadolari 2,468 gushika tariki 19
turetse kwa afungi ucha masi Libreville babiri muribo harimo Ndayishimiye n'umumenyereza batswe passport zabo n'uburyo babayeho ntibushemeye na gato
tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi gose hari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkozo baguma babaha nyene kugira umuntu ntapfe gusa usanga nyene abakinyi kugira baje mu buriri rumengo bagenda baraganya ati mbega yemwe turagenda kuri bijya bintu nabo n'abantu batagira urufaranga imbere n'inyuma kubera atakamba nyene bagize tumerewe nabi gose ubu twabwiye yuko atakubyifasha atakutumerewe kuko gushika ubu ntituraronka umuntu aduhumuriza yuko ariko barabikora kugira baturihire ayo mahoteli nkumbure n'agahamba kaba boxere bahora babaye uko bakaronka turi mu yabira turarindiriye muri Gabo naho urumva mu passport baradusubiza ntitubone iyo bica kabisa turarindiriye kugira turabe ico vamo kumbure ko byavuzwe ku maradio gose mbona abanye umenyesha makuru mugoma mubimbaza kibaza yuko nawe no leta niture kuko leta n'umuvyeyi wa bose irarabe icidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu
mukurindira yuko ibafasha utwara ishyira hamwe rya boxe mu Burundi asanga hashobora kuba n'izindi nkurikizimbi
nawe tuzashobora kumenya icyo bariko barategura aba bantu bo muri Gabo ukuntu badufatiye amapasiporo ntidushobore gufungura uko dushaka urumva ko ari ibibazo kandi urumva bashobora kutwitwarira muri zone mbere no muri Ayiba ugasanga badufatiye ibindi bihano ruhasha bikomeye urumva rero nta feri twaba tugize tutarishye twaba twiyandagaje kandi urumva ari ibintu twavuyeho tuzi ko dutegezwa kuriya kuko hari igitabo bita Team Delegations handbook barungika bakashira mu ibintu kuno bizogenda byose byarimwo yuko dutegereza kuriha amahoteli mu ofisiye akariha $60 par jour mu kinyi akariha $40 par jour dutegereza kuyariha kuko ni itegeko
abakinyi n'abari babaherekeje bari kuba bavuye muri Gabon kuva kuri uyu wa gatandatu bagashika Bujumbura kuri uyu w'Imana batera kamo abishoboye bose kubafashana cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi azanzwe akundi nkino narijya bari binanase bakaronka imidari ubushinganze bujejwe inkino buremeza ko bagiye muri Gabon baha uruhusha nabwo nkuko biboneka mbere kuri izo mpusha zahanahanywe ku mbuga nkoranyambaga zamenyesha makuru w'Abarundi ariko busigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu Gifaransa umugwi wagiye utitondeye na gato eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.